Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 I Kigali ikaze mu makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ni muri studio ya 5. Mu Burundi ikena ry'umuyaga nkuba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bimaze gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ba mu makartie abangamiwe n'iki kibazo.
Ho bashobora kuba badandatse ibintu ntibihafe bigiringorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona, kandi ducuruza ibintu bigasohoka.
Unumwe mu banyagihugu baba mu makomune ya Kabezi, ni komune sama komune ya Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu 80 bo mu gisagara ca Goma nibo bamenyekane ko bicishijwe inkovu mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa, abandi 228 barakomeretse gisirikare gisabwa kutanga imihoho. Sudani ishobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko ADRE. Iki kivuko kiri ku mupaka ico gihugu gihana na Chad, ni mu ntumbero yo korohereza abagira neza batwara imfashanyo mu burere inzara izuri inzara. Idoha ku murwa mukuru wa Qatar hariko habera ibiganiro ku ntambara ya Israel na Hamas. Israel yavyitabiriye, Hamas ntiyagiyeyo. Ido ni dano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase sangwe ikaze, kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Eka makuru ndabafitiye kuri no mugoroba ndayuguruye ku mugabane wa Afrika. Urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa Sudani bwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivugo ADRE. Ico kivuko kiri ku mupaka Sudani hana na Chad, ni mu kiringo c'amezi 3. Ni ngingo ibigo bitanga imfashanyo vyari bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya Darfur twugarijwe n'inzara ejo ni mukankusi.
Abashinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiribwa ku isi bavuga ko abantu barenga miliyoni 6 bahura n'ikibazo cyo kutabasha kwihaza mu biribwa hirya no hino mu ntara ya Darfur. Iyi igenzurwa hanini n'umutwe w'abitwara gisirikare ba RSF imaze amezi 16 mu ntambara ihanganyemo n'ingabo za Sudani. Inzara kandi iranuma mu nkambi ya Zamzam mu majyaruguru ya Darfur. Ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma zazitiye imfashanyo mu kwezi kwa kabiri yambukiranyaga ahitwa ADRE ku butaka RSF igenzura. Izo ngabo zavugaga ko hakoreshwaga mu kugemura intwaro. Inzobere z'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'uyu mwaka zasanze byavugwaga ko RSF yakiriye intwaro zaturutse muri Emirati ziyunze z'Abarabu ari ibyo kwizerwa. Emirati ziyunze z'Abarabu na RSF barabihakana. Imiryango itanga imfashanyo yavuze ko kubuza ikoreshwa ry'uwo muhanda mu gice kigenzurwa na RSF byahejeje amatoni 1,000 y'imfashanyo muri Chad, mu gihe umuhanda winjira muri iyo ntara wemewe n'igisirikare ari uwahitwa Altina wonyine, ubu uzuye amazi kubera imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi. Icyemezo cy'akanama ngishwanama cyagaragaye nk'ikiziye igihe, cyane cyane mu gihe ibiganiro bibera mu Busuwisi bigamije guhagarika intambara no korohereza imfashanyo z'ubutabazi. Ingabo ntizayitabiriye.
Ijwi rya Amerika. Abahuza mpuzamakungu mu ntambara Israel ihanganyemo na Hamas no munsi kwa kane barahurira Idoha ku murwa mukuru wa Qatar mu biganiro vyo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga agahengwe mu ntambara ibandanya mu ntara ya Gaza. Israel yavuze ko hizayitabira ivyo biganiro biza kuba birimo intumwa za Amerika, Misiri na Qatar. Ni mu gihe ejo kwa gatatu Hamas yavuze ko itaza kubizamwo abaserukiriwe mu rwi bashobora kuza guhava bahura n'abahuza kanywa babu katarimo Israel nkuko babandanya kubitangaza. Ibiganiro rero bitangura no munsi biza kurimbura ingingo zitandukanye, ingene haboneka gahengwe k'intambara kamara indwi zitandatu, ingene ingabo za Israel zova mu ntara ya Gaza cane cane hari abanyagihugu benshi, ingene impande zitandukanye zohererekanya imfungwa z'intambara cane cane abapfasoni abageze mu zabukuru n'abakomeretse n'irekurwa ry'abanyapalestina bagizwe imbohe. Iyindi ngingo irimburwa ni ingene imfashanyo zo zishikira abazikeneye hanya Palestina bagizwe imbohe bagataha no gusanura Gaza ibikorwa byo gusanura Gaza ariko bizoba intambwe zose zindi z'amahoro zigiye mu ngiro ibiganiro vyuno wa kane biza kuba mu gihe icuka kibandanya kuba kibi mu karere Israel herereyemwo hamba v'intambara itaracureha mu ntara ya Gaza Israel no mugu wa Hezbollah babandanya kurwanira mu icungara ryo mupaka wa Libani ikindi kiriko cyongera icuka kibi ni bitera barwanyi b'abahuti bo muri Yemen babandanya kugaba ku bwato bw'ubucuruzi hari kandi umwikeko mwinshi ko Irani ishora kwihora inyuma y'igandagurwa ry'umukuru wa Hamas ariwe Ismail Haniye naho Israel itarigamba ko ariyo yamugandaguriye muri Irani mu kwezi guheze impande zitandukanye zegeka urupfu rwiwe kuri Israel Tukivuga rero ku vy'intambara indwi imwe iraheze Ukraine yigaruriye agace gato ku butaka bw'Urusiya ariko ntirasobanura icyo ishaka gukoresha ico gice yigaruriye nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aje kutubwira
Ukraine yambutse umupaka ku buryo butunguranye kwa kabiri tariki ya gatandatu y'uko kwezi yinjira mu karere ka Kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Urusiya ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kare igihumbi n'ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka ku Burusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga ubu hose ngo Ukraine yahirukanye neza neza abasirikare bose bo Burusiya yemeza kandi ko yafashe abarenga igihumbi muri bo ibagira imfungwa z'intambara mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu kuri television na radio bya gouvernement president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarababwiye ati turimo turajya imbere neza mu karere ka Kursk turimo turagera ku ntego yacu kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yabimaze guhitana ntuzwi naho kubakuwe mu byabo n'intambara bararenga ibihumbi 200 ku ruhande rw'Uburusiya president Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikare b'inyongera mu karere kugira ngo birukane abanya-Ukraine abahanga mu by'umutekano n'igisirikare bavuga ko ntacyo aho Ukraine imaze gufata havuze ugereranije n'ubunini bw'Uburusiya bufite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 17 nicyo gihugu cya mbere kinini kure cyane kurusha ibindi byose ku isi ariko president Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Kursk ibereye mugenzi we Putin ihurizo ritarabaho Ukraine yemeza ko idafite umugambi wo gufata agataka ku Burusiya ubuziraherezo president Zelensky asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba Ukraine no gushakisha uburyo intambara yarangira
Uko tugenda dusenya igisirikare cy'Uburusiya mu turere twegereye imipaka niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo
nubwo bimeze gutya ariko Ukraine ntisobanura mu by'ukuri uburyo izabigeraho ntisobanura kandi niba izakomeza kwagura aho yigarurira cyangwa niba izabigumye aho imaze gufata nabwo kugeza ryari
Nchuti zacu aya makuru muheje kumva n'ayandi y'anino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu kwa madresse ya YouTube ya Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu gice cha kabiri cyano makuru kiza kwibanda kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Muri iki gice cha kabiri turaja mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho tugiye guhera mu gisata cy'umutekano mu kwezi kumwe gusa abantu 80 ni bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho abandi amajana 2028 barakomereka ni mu gisagara cha Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru abanyagihugu n'amashahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Kivu ya Ruguru basaba bashimitse ku buyobozi bwa gisirikare bukurwaho ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomeye
Colonel Fonstein Kamande Kapende wa Kamande umuyobozi w'umujyi wa Goma yumvikanishije ko abateza umutekano muke arabitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma ubutorohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi mpona zo zahungaga umutekano muke kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2 uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma
Nous avons
dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri karitsiye zose mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomereka, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru. Kuri sosiyete sivile, uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose, ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushize. Kubera impamvu nk'izo, abagize sosiyete sivile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi, kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira icyo ikora vuba byihuse, kuko umutekano mucyo ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba nuko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo agasubira aho bayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohoye kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho bwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangira imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya ruguru. Elite Gashegu na Bwana Theoneste Batigakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane.
Urabona ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho.
Ariko mu karere kuko gafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko ira etat de siège igomba kuvaho irigukurikiranwa n'ukuntu k'umutekano buragenda guri kuboneka mu burere bumwe.
Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare kare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro.
Twe turi muri etat de siège tumaze imyaka ibiri tudakora, ubu ntidushobora no mu giturage tujye gusura abaturage turebe bazi bafite. Intambara yabereye i Bunagana yabaye twaramaze kujya muri etat de siège mbere yuko tuba turi ku pouvoir gouverneur Karirika Nzanzuka Sivita. Intambara zira progressa twibira ngo bazametrize umutekano zira etat de siège bashyizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko bara progressa ngo bafashe Rucuru bafashe Kiwanja baragiye za hose teritwari ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa bareye ku buryo umutekano wagaruka abaturage bagira amahoro.
Uretse societe civile andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga ku bijyananye n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera, urakoze. Tuve Goma tuja muri Kivu yepfo aho ubuyobozi bw'iyo ntara bwasubiye kurekura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera iki? Tubibaze mugenzi wacu Jean Mukankusi.
Ikomorerwa ry'ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ryavuzwe na guverineri w'iyo ntara mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane. Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki mu kwezi kwa karindwi yari yahagaritse imirimo yose y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro anategeka amasosiyete n'abayakoragamo kuva mu bice birimo ibirombe. Icyo gihe yavuze ko icyemezo cyafashwe kubera akajagari katerwaga n'abakoraga muri ubwo bucukuzi, ariko yirinda kugira ibindi atangaza birenzeho. Uretse zahabu, ako karere kanakungahaye kuri gasegereti na koruta, ikoreshwa cyane mu mashini zikoresha ikoranabuhanga. Nyuma y'inama n'abagize ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hafashwe umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri yabivuze. Iryo tangazo rivuga ko bazakomeza kuganira n'abafite uruhare mu ruganda rwa zahabu batandukanye ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Itangazo ryongeyeho riti, ikigamijwe ni uguhindura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukajya ku rwego rufite akamaro mu iterambere ry'intara ya Kivu y'Epfo n'abayituye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize mu Burundi ku nkuru nayo nabemereye nkitangura no makuru. Abanyagihugu ba muri komuni ya Kabezi turi mu ntara ya Bujumbura igizwe n'amazone 4 basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise. Basigura ko atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri kino gihe. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru yacu Thierry Vendayishimiye ikigari mu Rwanda.
Aha turi ku mutumba wa Ramba muri komine Kabezi, aha bakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba. Gushika ubu nta nsinga zirashigwa ko abaha bariko barashima kubona ibyo byuma byarashinzwe, kuko ari ikimenyetso cy'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara. Nta bitigiri abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije kumenya iby'abantu baba kuri uyu mutumba wa Ramba ndetse n'abagize komine yose ya Kabezi. Basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha uyu muyaga nkuba mu bikorwa by'iterambere, kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere. Uku niko babisigura.
Nuko bushira ku nsinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo
matara haba ibintu by'iterambere. Hari uko abantu bashobora kuba badandatse ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona, kandi ducuruza ibintu bigasohoka.
Aha akazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyaga nkuba, amaterie de soudire, amakasaro do kwafira n'ibindi.
Twagomba ahubwo bishe binyaruka dutangure kurara habona. Abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere, kuko komine babamwo isa niyegereye igisagara cha Bujumbura. Bavuga ko bahura n'ikibazo cyo kutaronka naho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri frigo birimo inyama n'amafi. Naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba, ariko naho hakaba atari henshi habegereye. Ikindi bavuga nuko kutagira umuyaga nkuba abituma n'abasuma babi buri munsi, aho batubwiye ko bashobora kuryama bagasanga abasuma inzu yose bayogeje.
Niyo tugomba ibintu bijyanye na frigo, urumva twajya kurondera yayo mafrigo ari hari umuyaga nkuba, ibintu bijyanye no gushudira
mu gihe cyo kuza gukubisha nk'ibigori cyane imyumbati cyatugurwa saga tugiye mu jakanyose
sanga bise mu mabotike no mu mazu barinjirayo, kandi uryamye mu nzu ukagasahura turi mu nzu twose ukaza gusana ukusanga ibintu byose babitwaye
bene ya botike yanjye ngaha bayifye fyose.
Uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cyane, ati banteye ubukene kuko nutwo nguze mbyuka badutwaye. Avuga ko bikinga umwiza abakiba abanyagihugu,
niba barantwara impuzu zose barantwara n'utuntu tutu era nyene two gufasha umuryango je ndi umupfakazi, kandi baranyije gose gushika ubu nyine nta kintu mfite imbere n'inyuma, bivuye kubasoma baguma badutera batuyiye. Ubwo mwe ngo bafise n'ibintu bazirika ku bantu, kuko usanuka ibintu byose bavyivyo tazi nyene bayinjiye.
Ngaho muri iyo komine nyene ya Kabezi barafise ibyicaro by'amashuri atandukanye. Abanyeshuri biga ibyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bibabuze amahirwe menshi mu byigwa byabo.
Shule nika ku twigize kwa bimwe byasabwa ko akora mu muyaga nkuba n'ishanki byuma dukoresha mu ishure bimwe bisaba kumera rupa ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubyiyomba. Ishe twasaba nuko botunyarekeza gira natwe ngo tutangure gukora nk'abantu.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika habagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya Kabezi, bavugana n'umukuru wa zone Ramba ico bakiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke. Renyimo singi yumva araremesha barongoye ko igikorwa cyo gushira ko insinga muri ibyo bice kizotangura vuba n'ahatakiri ngo yerekana.
Ubisanzwe ibibazo by'umuyaga nkuba ndiri ngaho gusa no mugakongwe harakenewe ko haja umuyaga nkuba kuko ari ku buduka muremure gutera imbere hanyuma ziga noze bashinzwe iriko birakwagira ngo bashireko amasinga no kuba bariko barakorera muri Kabezi abaje Kabezi nibaza ko baca begereza gushira insinga hajya nyene nabonye kwiramba naho batanga gushinga amafoto.
Komine Kabezi iri mu makomine yegereye igisagara cha Bujumbura aho kuwashika uvuye muri komine ya Kanyosha harimo ibirometero hagati ya 4 na 5. Imitumba imaze gushigwamwo ibyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya Ramba, Mena, Kiremba na Kabezi yose ikabiri muri komine ya Kabezi intara ya Bujumbura. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duce rero tugaruka ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, turagaruka cyane cyane mu by'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tubifatiye ku yindi migabane aho muri Ukraine bakurikirana hafi cyane iby'amatora ya president azuba ku itariki ya 5 y'ukwa 11 uno mwaka. Mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'ano matora yo muri Amerika uno munsi, mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradufasha kuraba igituma abanyagihugu ba Ukraine bakurikiranirana hagufi amatora ya Amerika.
Uvu Burusi yabuteye mu kwezi kwa kabiri 2022 bushaka kwigarurira Ukraine yose. Ukraine nicyo gihugu cya mbere ku isi kibona inkunga iremereye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kandi nanone iri kwisonga kure cyane mu bihugu byose bitera inkunga Ukraine. Guverinoma ya President Joe Biden na Vice President we Kamala Harris imaze kuyiha amadolari agera kuri miliyari 175. Amenshi muri yo ni imfashanyo ya gisirikare. Nakataraboneka nk'uko Mikola David Duke, umushakashatsi mu bya politiki wo muri Ukraine, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
After Second World War, that is the biggest support.
Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, niyo nkunga ya mbere nini kurusha izindi zose Amerika ihaye igihugu cy'Uburayi. Banditse amateka rero.
They created the history.
Kugira ngo imfashanyo zikomeze zigere kuri Ukraine mu ntambara irwana n'Uburusiya, guverinoma ya President Volodymyr Zelensky ivuga ko irimo itegura uburyo izakorana na guverinoma yuzatsinda aya matora ya Amerika, yaba Kamala Harris wo mu ishyaka ry'abademokrat, yaba Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Kandi guverinoma ya Ukraine yarabitangiye kuko bityo ku itariki ya 19 y'ukwa 7 gushize, biturutse kuri President Zelensky wabisabye, yavuganye na Trump kuri telefone. Trump yari yaraye yimitswe ku mugaragaro n'inama kaminuza y'ishyaka ry'abarepublikani nka kandida waryo. Ako kanya bakimara kuganira, Zelensky yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yabwiye Trump ati Ukraine izahora ishimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kuyitiza imbaraga zo guhangana n'iterabwoba ry'Uburusiya. Trump nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati jewe nka president utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzazana amahoro ku isi, nzahagarika iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane, inashwanyaguza imiryango y'inzirakarengane itabarika. Impande zombi zizicara hamwe ziganire ku masezerano yo guhagarika ubwicanyi kandi azaca inzira y'iterambere. Nyamara rero abashakashatsi n'abasesenguzi b'abanya-Ukraine ntibizeye Trump. Umwe muri bo ni Yevhen Hribovsky, umushakashatsi mu bya politiki, yabwiye Ijwi rya Amerika uko abibona.
Ukraine is between the rock and the hard place because the
igihugu cya Ukraine kiri hagati y'ururimi kuko Trump aramutse atowe ashobora guhagarika inkunga yose Amerika iha Ukraine, kandi ahora anavuga ko ashobora gukura Amerika mu muryango wa OTAN cyangwa kuyica intege mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Either withdraw from NATO or diminish the importance of NATO.
Usibye Trump koko wamyavuga ko azareka Uburusiya bugakora icyo bushaka muri Ukraine, na J.D. Vance, kandida vice president we bafatanyije kwiyamamaza kuri tike imwe y'abarepublikani aherutse gutangariza radio imwe yo muri Amerika ati Ukraine irakazi kayo uko byayigendekera kose ntacyo bimbwiye. Zelensky na Trump bahuye rimwe ku itariki ya 25 y'ukwacyenda 2019 i New York ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Trump yarakiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyabo giherutse kuri telefone ni icya mbere hagati yabo bombi kuva Uburusiya bugabye igitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri 2022. Hari hashize imyaka 5 nanone baganiriye kuri telefone byaviriyemo Trump hafi kwirukanwa ku butegetsi n'Inteko Ishinga Amategeko Congress niba mubyibuka. Naho Kamala Harris na Perezida Zelensky bahuye inshuro esheshatu kuva Harris abaye vice perezida wa Amerika ku itariki ya 20/01/2021. Ubwa nyuma ni mu kwezi kwa gatandatu gushize mu nama mpuzamahanga yo ku mahoro muri Ukraine yabereye mu Busuwisi. Abakurikiranira hafi politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko aramutse atsinze amatora Harris yakomeza umurongo umwe wo gutera inkunga Ukraine.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Rero nshuti bakunzi bacu mu kanya turaca duhana gahindukira, ariko imbere ko dusezerana mu nkundire ngende ndabibukije ingingo nkuru zari zigize makuru y'uno munsi naryohewe no kubashikiriza. Ku mugabane wa Afrika, urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa Sudani rwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko Adre. Iki kivuko kiri ku mupaka wa Chad ni mu kiringo cy'amezi atatu. Ino ngingo ibigo bitanga imfashanyo vya bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya Darfur tugayijwe n'inzara. Mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya haheze indwi irenga Ukraine ifasha agace gato ku butaka bw'Uburusiya, ariko ntirasobanura icyo ishaka gukoresha ku gace. Ingabo za Ukraine zambutse umupaka ku buryo butunguranye ku wa kabiri tariki ya gatandatu ku kwezi, zinja mu karere ka Kursk kari mu majepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya. Ino nkuru murashobora kuyisoma yuzuye kuri wezi itatu akaburungu radio ya Trevewa akaburungu com. Naho ku ruhande rwa Hamas na Israel, abahuza mpuzamakungu mu ntambara Israel ihanganyemo na Hamas bari Doha ku murwa mukuru wa Qatar mu biganiro byo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga agahengwe mu ntambara ibandanya mu ntara ya Gaza. Israel iri Doha, ariko abarwanyi ba Hamas bo bavuze yuko naho bashobora kuza kugirana ibiganiro byihariye hagati yabo n'abahuza bataza guhonyora mu biganiro Israel irimo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kwezi kumwe gusa abantu 80 niyo bamaze kwicwa hakoreshejwe imbunda, abandi 228 barakomereka mu gisagara cha Goma, umugwa mukuru ntara ya Kivu ya Ruguru. Abanyagihugu na societe civile muri Kivu ya Ruguru basaba ko ubuyobozi bwa gisirikare bukugwaho mu Burundi. Abanyagihugu mu makomune ya Kabezi, intara ya Bujumbura igizwe n'amazonane, basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise, basigura ko atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri kino gihe leta ariko irabahamagarira no kuja muri iryo iterambere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi ubuyobozi bw'intara kivuye kugasubiye kurekura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera ko bavuga ko zimbugwa zicukugwa bidakurikije amategeko. Niho ngaha rero duce dusozerera amakuru yacu uno munsi. Mwakoze kudutega biri Diane ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro bakoze badufashije mpinga bw'ijima muri buharimo Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi mwemera ivya Ekleziya Katolika n'umunsi mukuru wa mwijuru rya Bikira Mariya abawuhimbaje n'abaza kuwuhimbaza. Tubifurize rero umunsi mukuru mwiza naho ubutaha ahanje Imana niyongera kudutiza amagara tuzosubira mu ndwiza mubandanye kuranirwa mu banyu n'umuvyanyu.